Imumba ni Radio Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turiko twumvikanira ku mirongo migufi yitwa short waves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88.3. Mudukurikire kandi no kuri Facebook VOA radio yacu. Ni mu ijambo rimwe mwiriwe rero inshuti zacu muri kumwe na Aloise Bigirimana
na Fide Niyongabo. Numwanya w'amakuru turahera ku yo hirya no hino no munsi imbere yaho mu karere k'ibiyaga binini.
Ni kintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwe aho ubwo rubanza mu gwige. Muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka.
Uyo ni Dieudonné Bashirahishize ni ku ruhande rw'abitwariye Sentare ya Afrika y'ubuseruko.
Kwibwizwa shingiro rya 25 kumburerezo bajyana hindutse mu minsi mikenyi tubari nk'inamico ruzari nk'urubanza kumburere abanyeshuri bo muri kaminuza bazahora baja gusoma bete dukimara zaheze.
Uyo nawe ni Maître Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi. Ni kubitwaye nkuko nabivuze basaba ku rubanza rwaciwe na Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yahaye uburenganzira Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi kwitoza mu mwaka w'2015 rusubigwamo.
Makuru avuga hirya no hino ku isi ngingo nkuru zayo. Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko inama na Kim Jong-un wa Koreya ya Ruguru igishoboka kuba nk'uko byari bitegekanijwe imbere yaho.
Muri Afurika naho impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo ziragabishwa ko zishobora gufatirwa ibindi bihano n'amakungu mu gihe batoshika ku masezerano y'amahoro.
Abasirikare batanu bari abandi 13 barakomereka ejo kwa kane mu gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo n'abagwanyi bo mu gwi ADF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Eya rero namwe mu makuru tugiye kubashikiriza mugume ku maradiyo yanyu turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Turakoze Aloyi. Amakuru avuga yagenyerana hino ku isi tuyahere ku yerekeye Amerika na Korea ya Ruguru. Abategetsi ba Korea ya Ruguru n'ibihugu bibanyi bisuye mu buryo bwitondewe ku ngingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi wa kane yuguhe ibiganiro hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru ku mugambi w'icyo gihugu werekeye ibigwanisho roho nyanganda. Cegera cyo mushikiranganda je rw'imigenderanire wa Korea ya Ruguru Kim Kye-gwan yatangaje ko igihugu ciwe kiciteguriye kutorera inyishu ibibazo gifitaniye na Amerika igihe icari cyo cyose no mu buryo bwari bwo bwose. Yarashimiye utwigoro twa Perezida Trump tukurondera kuganira na Korea ya Ruguru. Ivyatangajwe n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Korea ya Ruguru biratandukanye bikomeye n'ibinebaguro ibitutsi hamwe no kugabisha vyagizwe n'uwundi mutegetsi wa Korea ya Ruguru. Ivyo vyatumye Trump aheba inama yari kuba hagati yiwe n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un kwezi kwa gatandatu mu gihugu cya Singapore. Umutegetsi yari yifatiye mu gahanga icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence. Ivyo inyuma yuko Pence asavye ko Korea ya Ruguru ifatira akarorero ku gihugu cya Libya kubizanye no gukuraho ibigwanisho roho nyanganda. Korea ya Ruguru yarashikirije icyizere cy'uko inama hagati yayo na Amerika igishobora kuba muri kazoza. Muri icyo gihe Perezida Trump yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko inama na Kim Jong-un igishobora kuba nk'uko byari bitegekanijwe imbere yaho. Yatangaje ko barindiriye kubona uko ibintu bizogenda. Perezida Trump yatangaje ko abategetsi ba Amerika na Korea ya Ruguru bari mu biganiro bigenewe kunagura imigambi yerekeye inama hagati yiwe na Kim Jong-un.
Igipolisi muri Canada nacyo kimenyesha ko abantu babiri binjiye mu nzu y'uburiro ya restora ni mu ntara ya Ontario muri icyo gihugu cya Canada baca baturitsa igisasu. Abategetsi bavuga ko abantu batatu bakomeretse bikomeye inyuma y'icyo gitero cyo mu ijoro ryo ku munsi wa kane muri ubwo buriro mu gace ka Mississauga ni mu ntara ya Ontario. Abategetsi bavuga ko abandi bantu 12 bavuwe ibikomere bito bito. Abakekwa gukora icyo gitero ntibarafatwa. Gushika ubu nta n'umurwi uritirira icyo gitero.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ubunaho dukubitiye mu karere ka Afrika abasirikare batanu bishwe abandi 13 barakomereka ku munsi wa kane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo izo zabaye igihe igisirikare cya leta cagira igitero kwikandi yabagwanya ubutegetsi bwa leta ya Uganda Allied Democratic Forces mu mfunyafunyo ADF mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Congo umunsi w'imbere yaho igisirikare cya Congo cyari cyatangaje ko cisha abagwanyi ba ADF 10 mu gitero cyakozwe ku bagwanyi b'uwo mugwi umuvugizi w'igisirikare cya leta mu karere ka Beni Mark Hazukai yatangaje ko ku ruhande rwabo batakaje abasirikare batanu abandi 13 barakomereka mu masaha y'imbere yo kumutaga uno munsi wa gatanu abategetsi b'abasivile n'abasirikare berekanye ibiziga by'abantu 14 bikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi ADF umugwi ADF washizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1989 kugira ukingira uburenganzira bw'abayisilamu wavuga ko batyojwe na leta ya Uganda baraturijwe muri Uganda n'igisirikare cya leta bahungira muri Congo aho bashinze imizi mu buseruko bw'igihugu abagwanyi b'umugwi ADF bagirizwa n'abategetsi ba Congo n'inteko za ONU zijejwe kubahiriza umutekano muri icyo gihugu ko bishe abasivile amajana n'amajana kuva mu mwaka w'2014 mu ntara ya Beni
urakoze tukiri kuri ico gihugu nyene umutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo atangaza ko abantu 50 bafuye mu isanganya ry'ubwato bwibiye mu ntara iri mu buraruko bw'ico gihugu Richard Mboyo Iluke nicegera ca buramatari w'intara ya Chuapa yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa ati twatoye ibiziga 49 ku munsi wa gatatu uwundi umwe muri aka gatondo ikindi cegera ca buramatari cabwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters ko abantu bangana ico gitigiri nyene bashoboye kurokoka amasanganya nkayo y'abantu bapfa muri ubwo buryo yama yabaye muri RDC muri Afrika kandi impande zishamiranye muri Sudani y'Epfo ziragabishwa ko zishobora gufatirwa ibindi bihano n'amakungu kugira zigondozwe zemere gushira mu ngira amasezerano y'amahoro hasanzwe no gushika ku yandi masezerano yo guhagarika intambara ni nyuma yaho bananiriwe gushika ku masezerano mu biganiro barimo ku murwa mukuru Addis Abeba muri Ethiopia ishirahamwe igade mpuramabari y'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko byariko rirahuza muri ibyo biganiro byavuze ko ririko yiyumvira gufata ingingo zihana abatubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com kuri Facebook naho mudukurikirana kuri VOA radio yacu Radio y'Amerika makuru mu karere igisata cyungururizo cha sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyategetse ku rubanza gwerekeye ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi Petero Nkurunziza rusubirwamwo rwose ni mu gihe sentare ya mbere yari yavuze ko atawubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya sentare jejwe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yahaye uburenganzira president Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'2015 Pierre Clave niyo nkuru ari arusha niwe akurikiranye iyo nkuru
Umucamanza w'igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye urubanza yagize ati mu bubasha duhabwa n'amategeko dutegetse ko sentare isubiramwo urubanza rwose guhera mu mizi yongeye ati habwirizwa gusuzumwa neza ko sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu Burundi yaho nyanze canke itaho nyanze amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu guha uburenganzira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wo kwitoza mu mwaka w'2015 n'abari kubumviriza urwo rubanza batari benshi abari bahari bace barabana mu maso biboneka ko basa n'abatangaye intango ya byose n'urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'2015 imbere y'uko amatora aba mu Burundi hitwaye amashirahamwe yigenga abicishije mu runani rwayo mu karere East African Civil Society Organizations Forum n'ayandi nk'urunani rw'abashingwamanza muri Afrika Union Pan-African des Avocats yatanze ibirego muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kutesonze amategeko murubanza kwa mbele yo sentare yavuze ko atabubashe fise bwo gusubiramo ingingo zafashwe na sentare y'imbere mu gihugu nka sentare y'u Burundi yubahiriza ibyizwa shingiro ico nico catumye bunguruza urubanza mu gisata c'iyungururizo urwande rw'abitwaje barashima iyo ngingo yasomwe na hatariho jarari metre ya Jodone bashirayishize yavuganye n'ijwi rya Amerika ku buhinga bw'inguruka nabumenyi
na kanyamuneza ryo ku bantu bari bagomvye kukuri kuvugwa naho tutiteze yuko ari sentari zoza guhagarika ibiriko bira mu Burundi ico gihe abyitwaye bakabaragaragaza neza ko kubona umukuru w'igihugu yamaze kubuzwa n'inama nshinga mateka kugerageza guhindura ibwirizwa nshingiro no kwishiraho ku nguvu abikora inama nshinga mateka yabo mu bujije agatera ubwoba abacamanza bamwe no guhunga bagahunga ico gihe bari bagerageje kwerekana ko biteye kubiri n'amategeko Burundi bwateye ku mukono mu kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ariko iyo sentare ikavuga ngo ntifise ububasha bwo gusubiramwo imanza zaciwe na Cour constitutionnelle y'u Burundi sentare ngujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'ikintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwe aho ubwo rubanza mugwige muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka
n'uruhande ruserukira leta siho gwari yamara ijwi rya Amerika ryakuye metre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi muri ubwo rubanza Kayobera yatwengejwe niyo ngingo ati sanze nibwirizwa shingiro perezida Petero Nkurunziza yagirizwa ko yarenze yarahindutse
kuri je nibadaho ni yo ari nkina mico kobera yuko gusubira mu rubanza uvuga yuko bidujana manda ya 2015 na manda ya nyishobara mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ya 2015 aba ko itakuje batse ushaye kuje batse ko rugaruka rushingishwa kumbe nko mu 2019 cyangwa 2020 uvuga kujye na manda ya 2015 kwibwirizwa shingiro ya 2015 kumburerezo bajyana hindutse mu minsi mikenye izo bari nkina mico uruzara rubanza kumbure abanyeshuri bo muri kaminuza bazahora baje gusoma bete dukimaza aheze
namashami yigenga yitwaje aremeza ko iyo ngingo ataco igikiza bashirayishize ati naho ije ibintu byaramaze kuyangara ningira kamaro
nuko urubanza ruje ruteba ibintu byarayangaye Burundi ico gihe muri 2015 twagira tuti nabanze hafatwe ingingo zo guhagarika ya matora yiremeye ntanya inganda ntizibandanye zisasikwa none murabona ubuhoho tugeze kure n'amasezerano yarusha umuntu yavuga ati niyo yahonyanzwe urabona ubu bariko barayahamba bije biteba ariko kumbure abaserukira ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Afrika muri rusangi twibaza kugo rubanza ruzobugurura amaso bakabona ko bariko birengagiza ihonyangwa ry'amategeko rikabije kandi biko rikurikirwa n'ibyaha bihambaye biko bitozwa ko n'amasenari muzamakungu
ku ruhande rwa leta naho Kayobera yamenyesheje ko iyo ngingo atacivuze kuko yerekeye ibintu byataye igihe
ari ndazi ko atangwana nimwe dufise twe nk'abonana na leta bizo ari imanzi ya yene nibwizo shingiro rya kera ritarahinduka byo byose tuzobimenya mu ndwi za ko turazi ko hari bishasha bigiye kuba ko murazi yuko nibwizo shingiro rihinyanywe neza riheze gutogwa cyane gose nabe ni gihugu twe tubaba dushima yuko tuvuga kuti imana z'inkinamisho zidashobora kuba ariko tubaze ko yose nta imana z'inkinamisho yoca
n'ingingo ndende igezwe n'impapuro 45 isomwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rya kera ayo matora nayo akirimo impari n'imanza mu masentare nayo shikanye Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice birenga 69% mu mwaka w'2015 naho abatavuga rumwe nawe bakigiyamiriza Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru leta ya Burundi yagiriza ibihugu vya rutura harimo leta zunze ubumwe za Amerika ko vyari bifise umugambi wo kuburizamwo amatora ya kamarampaka ni mwitangazo yasohoye ejo ku munsi wa kane mumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza niyo nkuru adufitiye
Mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kane leta ya Burundi menyesha ko kubona urugero rw'abitavye amatora arurenga ibice 96% bakemeza impinyanyuro z'ubwizwa nshingiro ku bice birenga 73% ari ubutumwa bukomeye ku bantu bose bagwanije kamara mpaka n'abari bafite amakenga ko itazogenda neza. Ishimira abanyagihugu batoye baba ari hagati mu gihugu n'abari mu mahanga. Ariko muri iryo tangazo ryasomwe kuri radio na televiziyo z'igihugu, leta inebagura ibihugu n'amashyirahamwe yemeza ko intumbero byari bifise yari yo guhagarika umugambi wa kamara mpaka biciye mu matangazo y'ibinyoma no gucivuta abarundi. Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta
aha twofatira ko kwitangazo y'ubushikirangaje bw'imigenderanire y'igihugu cya Amerika hanyuma ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya naryo ngo natanzwe kandundura akaba ikete ryanditswe n'umukuru w'umugwi w'umwe bwa Afrika yitwa Mahamat Faki arirungikiranye n'icyubahiro Yoweri Kaguta Museveni ngo nahagarike amatora mu Burundi naho byoba bishoboka yuko bene gushikiriza imatangazo atamugamye mu bibo bari bafistiye u Burundi. Leta y'u Burundi niyoreka kubabazwa nuko ayo majambo acyane vutu yakiriwe ukundi na ya mirwi yabihe byibakoresha iterabwoba aho yabibonye nk'akamo bayiteye aho gaba baciye birara muri bene gihugu bagasasika inganda mu ntara ya Kibitoke muri komine Buganda ku mutumba Ruhagarika kugira ngo abone ingene botoba amatora ngo bayahagarike.
Ayo matora ibihugu bya rutura harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amashyirahamwe mpuzamakungu vyavuze ko yaranzwe n'iterabwoba ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka guhakana impinyanyo z'ubwizwa nshingiro mu gutora. Oya Nzobona ribasigura ko iyo mvugo itangaje
leta ikaba idashimishwa nuko ibyo byashikirijwe na bamwe bamwe mu basanzwe bafashanya n'u Burundi kubera yuko ababaserukira ngaha mu gihugu cyacu cyane cyane nk'abaserukira ibihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mibonano bari bamaze iminsi bagiranira n'abategetsi b'igihugu bamabemeje yuko ibintu biguma bitera bije imbere haba mu by'umutekano cyane mu bya politiki. Ikigaragaza nuko boba badashikiriza amareta baserukira uko ibintu byifashe canke naho kandi bikaba kandi nabyo byaba bishoboka nuko amareta yabo ziba ziza zarapfunditse imigambi mibi zifitiye igihugu cy'u Burundi
mu kurindira kuko gukekeranya kuhava leta ya Burundi. Hari kindi kibabaza kurusha kubona makungu yiyamiriza ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro mu Burundi mu gihe muri Afrika ibihugu byinshi mu myaka itatu iheze icyo gikorwa cyabaye henshi atankomanze.
Ibindi bihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bimaze gutunganya amatora ajyanye no guhinyanyura ibwirizwa nshingiro kuva mu mwaka wa 2015 birarenga 10 n'ibindi kandi bikaba byashikirije abenegihugu bavyo integuro y'amabwirizwa mashasha akemezwa kandi agatewa ku mukono. Ariko igitanga nuko byaba iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya zaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibagiwe cyoco n'umuryango w'umwe bwa Afurika nta n'umwe yarukuye mu kanwa nk'uko babigira ku Burundi. Ibyo bindi bihugu bakabireka kubera yuko bazi yuko ari uburenganzira bwabyo. Uturorero twahagufi nk'igihugu cy'u Rwanda ubu kirongoye Paul Kagame uba ari na warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika reka n'igihugu cya Chad uwo Faki Mahamat arongoye umugwi w'umwe bwa Afurika turukamwe ari nacyo tuma leta yiyamirije ako kabonero n'agatotezo bivanze n'akagaye ko gufata Uburundi nk'uko mengo si igihugu nk'ibindi.
Amatora ya kamara mpaka yo mundwi heze ivyavuyemo ntibiremezwa na sentare yubahiza ubwizwa nshingiro ari nayo yajwe kwemeza amatora yariyo yose mu Burundi isigaje imisi itarenga ine kugira ngo yemeze ibitigiri ntabanduka vyabemeje ihinyanyurwa ry'ibwizwa rikuru mu gihugu. Kuri uyu wa kane urunana mizero y'abarundi rusanzwe rufite abanywanyi benshi mu gihugu mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rwitwaye muri iyo sentare ruyisaba kwanka ivyavuye muri kamara mpaka rukemeza ko itabaye ku mugaragaro kandi ibiharuro vyibwe. Eloje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge. Mu Burundi bidandazwa by'agaciro karenga miliyoni 15 byaraye bihiye mu gatabo ni mu ntara ya Murambya ni muri komine Kiganda. Abanyagihugu bo mu ntara ya Murambya bagasaba kuronswa bya biduga bizimya umuriro aho ni mu gihe icyaje kuzimya cavuye mu ntara ya Gitega. Fidelite ishatse yahishiki.
Ibyo bidandazwa byari imitwe mu tuzu badindayizamwo turi ku mugwa mukuru wa zone Gatabo. Twose hamwe utuzu twashikiwe n'umucamwa tugera kuri dutandatu ariko dutatu muri two twatokombeye aho twari yasigaye imbuga. Amakuru dukura abanyagihugu bo ngaho mu Gatabo avuga ko umuriro watanguye nk'igice isaha imwe z'ijoro ugahera aciye amasaha abiri. Niyo Saba Diana ni umudandaza yabonye ingene umuriro watanguye.
Ejo twagiye tubona umwotsi uri kurafumba hama nyene umuriro umaze kwaka nyene turakoma induru baraza nyene baragerageza kuzimya urumva naho kimiche imari nyinshi z'abadandaza zarahiriye
naye imana Oscar n'umudandaza avuga ko atacyo yashoboye kokora
bizatuwe nakuye
cyari ifite ngacyo hangana gute
gato miliyoni zimwe
ubu ari hecho gihe pashe
Chenda ni natashi muhi, hama cha randele fula ya ndaza sanga yu mtambaze kuyanga, mafranga hali.
Haya mafranga.
Na wanzi gitigi, na mewe nabi gose, hula gede mimete, mewe nabi chani.
Tufu gani na wadandaza, batugie kuyo moyo watu utse kuibuji, yali kila kila mukazu, kata nguye kwa aka. Kandi bibile mezu wana mfugizi, ubu shirangaju muteka ano, petero mwikie, hagataho. Baratukwa na yoskari yu arongwe wa danda za humu gatawo ya vijuji ya meka waga chiro kibuza ahiye kangani miyo lichumi na zitanu yu mamadinatanu ya marero alewa za kuwa danda za humu gatawo batari iju ukira amashira mwe ukingi manuka ashura kubashumbosha yu tuwa woduweni manuka
kwa mutuotera wa danda za humu gatawo mbelebe na wa handi shoki kukwa wa uchiju ukira wakata ukingiza ibi danda za humu kujira nguhawa ingora ne nono wa shumbosha
ahamu gatawo nabi hari
ahamu gatawo nabi hari sivesh
harabu muzi wa wabiki
no,
Ngawuri ngo muri abantu
ndimo
abanyagihugu twasanze mu gatabo batimana rakinze ahandi yo batitanga mu kuzimya umucanwa ko hari kwoneka ibitoharugwa ari mu gihe utwa tuzuba ndayezamwo turi kwibarabara y'igihugu imiro zibiri riva mu ntera murambye rija mu ntera gitega twose hamwe turarenga amajana ne yemo two tuzu nta mwanya uca hagati ya kamwe nakandi twishye turafatanye byongeye hagati utwo tuzu n'iryo barabara y'igihugu hari uburebure buri munsi y'imetero twishye mu utwo tuzu tumatanye n'ibitsima n'icwe kw'insinga z'amatara mbere akatanguye gusha igice cy'amatara kiri mu bwinjiriro bwako abanyigo bara no micungararo igihe zonzu zasha bakoze uko bashobora kugira ngo bakinge ico gice cy'amatara n'igishikirwe
twebwe twa kwa hizi kukwa nyishi kukira ngo chungi ipoto wa matara kwa hivyo na huko agomba hawe sirikanga muo muji chaturi itaanga awanyagi huko wakaza na mazi wakura mumu waladi mazi wa sukako pari yiki ingiri haose mba ipoti mara kukwa haose hacha haako
kwa chetu saba abajeji kujimu changwa mwende jidezu na chawa wanza wala dukupira munga imbele huko watu kupira mchangu kwa chetu wanza tulakavula inzu tulasamula inzu yoma iza kufata na nizifise umuyaga huu kujira ngo ni haze kuwa isanga anyari ya mele ilushatula gigina kujya urufatangane bw'inzu kuvane ko yo tureka inzu kure urufatangane kw'amazi inzu zirimo umuyaga nkuba zimaze kujamwo umucanwa hacha abakuru sirikwe
aho hose abanyagihugu bazinye umuriro bya biduga bizimya umuriro nti dai bwaze aho ni mu gihe mu ntara murambi cyo kiduga atagihari icaje kuzinya cavuye mu ntara gitega haje iminota 40 umuriro watanguye nkuko abakuru dukora abanyagihugu abandanye bimenyesha mukuru wa zone gatabo shisha hayo muri kiyo asaba ko boroshwa mu ntara yabo umuduga wo kuzinya umuriro tubajije mu yobozi bujejwe gukinga ibiza n'impanuka mu ntara murambya ndayengenge sostena aburamutswa yatubwiye ko uyo muduga mu ntara yabo uhari ariko kumaze iminsi uri kurakogwa kubyiwe mu minsi iri imbere uzoba wabonetse muri zone gatabo mu ntara murambya tudete ishatse ibyo rya Amerika
kazi rya Amerika nkuko mubimenyereye icyo ni kiranga makuru avunaguye inkino muri indwi tugiye kurangiza reka tuhere mu Burundi turi kumwe na mugenzi wacu Evariste nziko banyanka Evariste muratwumva
ndakumva neza Aloise
ego me ducire ku mayange championnat y'umupira w'amaguru yifashe gute mu Burundi
championnat y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Burundi mu mpera z'indwi niho izo rangira no kuvuga ko izo bishitse ku munsi wa 30 w'ihiganwa gishasha rero Aloise nuko gushika ubu atawuramenya umugwi uzo wa mbere ahano kugira yuko imiguri iri kwihiganirwa ikibazo cya mbere ari Message Ngozi hamwe na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa iyo miguri rero uko ari ibiri Message Ngozi ufite amanota 69 wa kabiri ni Lydia Ridike ufite 66 hanyuma mu rukino rwa nyuma Message Ngozi ukazovugenda imuyinga gukina na Olympic Star ni mu gihe rero Lydia Ridike nabo uzobukina na Delta Star yo mu Gatumba bakazokinira mu ntara gitega no kuvuga kizodadanura urukino nuko iryo higanwa nuko Message Ngozi izobikinira imuyinga hamwe yo hirahira igatsindwa na Olympic Star hanyuma Lydia Ridike ugatsinda Delta Star mu Gatumba no kuvuga yuko ikibazo cya mbere kizo cyo gitahukana Lydia Ridike Burundi Sport for Africa ariko mu gihe naho Message Ngozi wogenda funganya imuyinga na Olympic Star naho nyene umugwi Lydia Ridike Burundi Sport for Africa naho wotsinda ntuzoshobora kuronka ikibazo cya mbere no kuvuga yuko igikombe cy'uno mwaka kizo cyo gitahukana umugwi wa Message Ngozi
ego me usanzwe ukurikirana izo nkino n'uyu he mugwi wewe kugatwe kaguha amahigwe gutwara ico gikombe
umugwi no hamahigwe numugwi wa message nguzi kuko numugwi muri kino gihe ufise abakinyi bamaze gihe kinini yabari bari kumwe hanyuma ubu uwo mugwi warahinduye abamenyereza ukamenyerezwa numu Faransa azwi ku izina rya Jean-Jacques yigeze kubakinira umugwi wa Olympique de Marseille hariya mu Faransa no kuvuga yuko umugwi wa message nguzi niwo mpa amahigwe ariko hamwe utagifashemwe neza rijya rizike Burundi ushobora kubaca mu byahumye ugatakwa n'igikombe cy'uno mwaka
ndeka reka tubirindira ibintu by'umupira bihindaguka bigaragara ku munota wa nyuma urakoze Evariste
murakoze namwe
reka dukubikire mu Rwanda naho turi kumwe n'umumenyesha makuru akurikiranira hafi byareke nkino Jean-Claude Munyandinda wiriwe
mure neza kigen
wo tubwira muri make amakuru makuru yerekeye inkino yimirije mu muri impera y'indwi ngaho mu Rwanda
imikino iteganyijwe twavuga y'ingenzi ni muri volleyball aho championnat igeze ahakomeye aho amakipe abiri azatangira imikino ya playoff amakipe abiri ayo nta yandi ikipe ya Gisagara volleyball yo mu majyepfo y'u Rwanda akanikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda iyo ni ikipe yitwa Reg Volleyball Club bo bakazakina no playoff aho bazatangura imikino itatu bazakina imikino ishobora kugera kuri itatu ariko ikipe izatanga indi kugera kuri ibiri niza bitwaye igikombe cy'uyu mwaka aho rero umukino ubanza muri iyo ngiyo iteganyijwe ya playoff uzaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club izaba yakira Reg Volleyball Club Reg nyine bisobanuye Rwanda Energy Group Volleyball Club ni ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda uyu mukino ukazabera mu majyepfo hariya ku Gisagara muri gimnase nshyashya imaze kubakwa n'umukino ubanza aho bitazaba bikurikiye hagati ya Reg Volleyball Club n'ikipe ya Gisagara hanyuma mu cyumweru gitaha mu mpera z'icyumweru gitaha akazaba umukino wa kabiri wa playoff ikipe yahita itotalize imikino ibiri ikaba ariyo itwaye igikombe cya shampiyona uyu mwaka Fidel
muri make cyane hari uretse volleyball hari izindi nkino ubona wagira icyo uvuze ko muri make cyane
hari imikino iteganyijwe birumvikana hari imikino ya shampiyona yagiye itakinirwa igihe cyane cyane ko shampiyona nayo iri kwihutishwa kugira ngo itariki yatanzwe itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi amakipe azabe ashobora kuba yarangiye shampiyona imikino yose yarangiye cyane cyane ko ishyirahamwe FIFA ryatanze urwo ruhushya cyangwa se ubwo burenganzira Ferwafa yari yasabye ko imikino yakomeza gukinwa nubwo haba harimo gukinwa imikino y'igikombe cy'isi ubwo burenganzira bwaratanzwe ariko bavuga ko ku itariki ya kane z'ukwa karindwi ariko imikino yose yaba shampiyona yaba ndetse n'igikombe cy'amahoro yaba irangiye kugira ngo abantu bose amaso baherekeze ku gikombe cy'isi kizaba kibera mu Burusiya ari nakubwira ko ari imikino umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu Fidel hanyuma ku cyumweru tukazabageza kuko iyo mikino yose izaba yageze
urakoze ari mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
Ego me barakoze reka tutandukire tubananye ku makuru y'inkino nyene Fideli ku mugabane wa Buraya umenga hari urubanza rukomeye cyane rurindiranye gishika ejo ku munsi wa gatandatu
ejo ku munsi wa gatandatu nivyo ni urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya aho umugwi Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne uzohura n'umugwi Liverpool wo mu gihugu cy'Ubwongereza mu gice cya nyuma ni urukino rurindiwe cyane n'abantu benshi Real Madrid imaze gutsinda inshuro 12 icyo gikombe umugwi nawe Liverpool imaze gutsinda inshuro zitatu ariko umaze igihe kinini ya cyane ubwa nyuma watsinze hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu umaze igihe kinini ya utari bwashike no mu gice cya nyuma
ego me Fidel niwe usanzwe dukurikiranira cyane ibijyanye n'inkino ku gihugu cya Amerika muri iyo migwi ibiri n'uyuhe mugwi uhamahigwe
biragoye kuvuga harababona ko mugwi ya Real Madrid usanzwe umenyereye gushika mu gice cya nyuma no gutsinda ivyo bikombe by'imigwi yabaye ya mbere inshuro nyinshi ariko umuntu yitegereje ukugene umugwi Liverpool wifashe muri iki gihe no mugwi abantu babona ko ufise abasatirizi bakomeye cyane kandi ukina unyarusa cyane wihuta abakinyi baranyarusa mu gukina ntibaguha umwanya ngo uronke umwanya wo gufata umupira uhereze bagenzi bawe niki baba bakuzuranye ko utararonka n'umwanya bakoresha icyo no kwita umuvuduko mwinshi cyane
bego me bakunzi b'iyo migwi mu Rwanda cyangwa mu Burundi nisangapi
ngaha abaramasaha ha muri Amerika abari isaha 8 n'iminota 45 zo ku muhingamo hari wacu nibaza ni nka
saa 8
saa 8 ni ngaha saa 8 zo ku muhingamo ni minota 45 hari iwacu mu Burundi
masambiri masambiri
ibintu nkuko ndazi ko abarundi benshi n'abanyarwanda umupira bawurindiranye igisika kinini haba ku mpande zose haba kuri Real Madrid na Liverpool.
Urakoze cyane ninahanye duciye turangiriza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Tubashimire mwese mwafashe umwanya kugira mudukurikirane. Turashimiye engineer yadufashije na Facile Egebeyehu yafashije guterekanya ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloyiz Bigirimana
na Fidele Niyongabo mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.